d'undi culture, amakuru mu kirundi.
Nolis Nduwimana.
Biriwe mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze muri ano makuru yo kuri uno mugoroba ano makuru tuyahere kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abakozi batatu b'ibitaro byitiriwe Umwami Khaled mu gisagara cha Bujumbura bahagaritse kuri uyu wa gatatu bagirizwa izimira y'ikiziga cy'umwana yari yitabye Imana kundwa iheze Benico Kibondo bari bateguye kurwishingurana iteka kuri uyu wa gatatu ariko kirabugwa. Impunzi z'abakongomani ziriko zirakigwa muri zone Ndava muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura kuva mu ndwi iheze zirahanzwe n'ubukene bw'uburaro bifungurwa n'amazi meza hamwe n'ubuzu bwa sugumwe mugihe leta iherutse gutangaza ko idashoboye gufasha abariko barinjira mu gihugu bose. Urwego rw'umuhuza nago ruranegura intambamyi zikibuza abanyagihugu gushikiriza ibirego inzego zijejwe kubatunganiriza mu gihugu. Ibyo byatumye kuri wa gatatu hemezwa umugambi mushasha w'igihugu werekeye gushikiriza ibirego mu nzego zitandukanye. Utuma amajwi bashikira ni Mathieu Habonayesu, twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Dasibe kubara musa hari umuntu yitabye Imana abandi babiri nabo barakomereka ibahitanywe n'isanganya y'imodoka ryabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri mu micungararo y'isoko nkuru ya Kayanza aho ni mu ntara ya Butanyerera aho bamwe bita kuri abattoir. Abakomeretse baciye bajanwa kwa muganga ikiziga cyo yitabye Imana naco kijanwa mu buruhukiro. Abajije umutekano wo mu mabarabara bibaza ko iryo sanganya ryatumwe n'uko iyo modoka yoba itari kwije ibisabwa bijanye n'ubuhinga ibyo bita kontrole tekiniki mu Gifaransa, ariko gusaba abagendesha ivyuma mu mabarabara kwama babisuzumisha kugira ngo hakingwe amasanganya nkayo. Ni inkuru tubaza Jean Nahimana akorera mu Kayanza.
Nkuko twabijije n'ababonye iryo sanganya riba ngo iyo modoka itwara ibidandazwa yo mu bwoko bwa fuso yari ishikanye ibidudu vy'imyumbati mu kibanza yategerezwa gupakururirwamwo. Umudereva wayo yarahejeje ayitegesha igice c'igiti kugira ntihave yiruka imanuka mu gihe izoba irikira pakururwa kuko yari ihagaze mu ibarabara rigizwe n'akamanuko. Ariko atandakanya karahaca imipine ya modoka yarasimbye cha giti bari bayiteze ishira manuka ata muntu ayirimwo igeze hepfo nko ku metro 50 yacise kinzu ica irahenuka yaranakomerekeje abandi bagabo babiri kandi umwe yarababaye cyane nk'uko twashobye kuvyibonera tumaze kuhagera. Abanyagihugu isinzi bari bahashitse barapakurura ya modoka mu nyuma barayivyura bafadikanije n'igipolisi kijejwe kurinda impanuka ari naho babona ikiziga cumwe yari yahenukiye ko. Abakomeretse bace banyerukanwa kwa muganga ikiziga naco kijanwa mu buruhukiro mu bitaro bikuru byo mu Kayanza. Mu gipolisi bakibaza ko iryo sanganya ryo bajyaturutse ku zuko iyo modoka itoba yari kwije ibisabwa bijanye n'ubuhinga ari vyo contrôle technique muri mu gifaransa kugira ngo ije mu ibarabara. Bagasaba rero abagendesha ivyuma kwamana ntaryo bagirisha isuzumwa ry'ingendeshwa zabo kugira birinde amasanganya kuko iyabaye hononekara vyinshi aho bishika nabo nyene bakahasiga ubuzima. Muri commune Kanza ni ntara butanyerera Jean Nahimana ku radio Indundi Culture.
Jean Nahimana. Hari umujyango wo muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura wabuziki ziga cy'umwana wawo yari yavutse yitabye Imana kundwa iheze cari gishinguwe mu buruhukiro bw'ibitaro byitiriwe Umwami Khaled mu gisagara cha Bujumbura. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu hari hateguwe urubanza rwo gushingurana iteka uwo mwana ariko umubiri wiwe urabugwa uwo mujyango hagasha vukaraniga. Igipolisi cyaciye gihagarika abakozi batatu b'ibyo bitaro kumvo z'amatohoza. Ni inkuru tubaza Odiron Nkejimana.
Hari neza na neza mu masaha imbere y'umutaga ahatangura kuvuga ibyo kwari kiziga cari uburuhukiro vy'ibitaro kwa Khaled mu gisagara ca Bujumbura cabuzwe. Igihe twashika nk'isaha zitanu haboneka utugwitugwi tw'abantu batanu canke batandatu bose bajumarariwe batari bubona ico bakora. Tubajije bamwe muri abicabaye batubwiye ko bari baje mu byo gushingura uwabo. Umwana yari akivuka yapfuye mu mpera z'indwi iheze ariko babuza hari habitswe umubiri wiwe kuri ivyo bitaro kwa Khaled. Nk'isaha zitandatu niyo twabona umugwi w'abapolisi bagera kuri batandatu bazanye abantu bagera kuri batatu tubakorera kuri ivyo bitaro. Uwo mwanya nyene hasohoka mu muduga muyari hagazaho umukenyezi biboneka ko ashavuye avuga ati nduguruye twa mugina nibampe basi ni gihimba na kimwe cy'imfura yanje ndagishingura niteka. Nduga yitwa mugina acara turikisha ararira.
Ukuri kuri hari nanyere kumaga
Uwo mukenyezi twavuye tumenya ko ari Aline Ndayikeza nyene kubura ikibondo cy'imfura aba muri zone Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura haruhanda ho umunega wiwe bubakanye Joel Nduwayezu yari yajumarari watajambo ashima gushikiriza mugi Aline Ndayikeza yasaba kuronswa ikiziga cy'ikibondo ciwe ngo agifuba niteka harabandi bakenyezi bagerageza kumuhoza ariko nabamarira ntiyari make bamwe mu nshuti zo muryango wabuze wabo takuna buri kiziga bavuga ko ivyo bintu bibabaje bitanatahuritse abo baryango ubiketse ko ikiziga cyabo cyo bacibwe kugira kijanwe mu bintazi
uribaza none bagi barawudandaje bawutwaye aramangetengete igi cyose umuntu aravyumvira akavuga ati eske baramutwaye kuzimu bagiziki ntanaki mu muntu adashaka kwiyumvira
muri ico gihe habivyo harabanyagihugu bandi bari bahari bajumarariwe badatahura ingene ibitaro vya leta nka Wakalede bishobora gusamara kubugi ikiziga cy'umuntu cibwa bagasaba ko kuri kumenyekana kuri ibyo bintu
tukumba kuri two biheba gute tufise aho tubikisha twobibandanya kuri twe turababaye mwumve mu babaro dufise
twivyo kuri twe twumva twa kwitura ubutungane kubera nti biba ibi ni nagambere tuvyumvise
twagerageje kubaza bamwe mu bakorera ku bitaro Wakalede nibashimye kugira ico batubwiye mu gihe igipolisi cyatwara abantu bagera kuri batatu bakorera kuri ivyo bitaro kikaba cavuze ko kigiye gukora amatohoza kugira ukuri kumenyekane sijya mbere ibitaro Wakalede biri mu gisagara ca Bujumbura bivuzwe ko bifata ibintu minenegwe ubuheruka kwa 28 ukwezi kw'icumi uyu mwaka hakaba havuzwe abakenyezi babiri bakabiwe ibibondo bidadanuka mu gihe umuryango wagiruje gushingura wasanze utahawe ko ku mwana wabo
Odiro Nkejimana hagata w'ikigo cha Afrika kijejwe kugwanya ibiza kivuga ko gishimishwa n'urugero Burundi bwashoboye kugwanya ko ibiza bitandukanye muri no myaka harimo ikiza cindwara ibihere by'inkende ibyo muyobozi w'ico kigo Jean Kaseya yabishigirije kuri uyu wa gatatu inyuma y'umubonano yahawe n'umukuru w'igihugu umuvugizi w'umukuru w'igihugu Girene Hosine Gato niyashikiriza ko warongoye ico kigo yavuze ko ashima ibiriko birakogwa n'inzego za leta Mugisata chamagara y'abantu umviriza umuvugizi umukuru w'igihugu
Dr Jean Kaseya aho yaherukira ni Burundi kiza cha mpox cari chateye ho mbere no musi yagarutse carashoboye gutuzwa eka ni nguvuzi ko zirakogwa no musi kugira ngo ingwara yakorera aho yibonekeje mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru w'ubutunzi aho iyo ngwara ikwiragwanwa bimwe biboneka yaje kandi aje gushikiriza umukuru w'igihugu icegeranyo cerekana aho imigenderanire yo gushigikirana mu byo guteza imbere amagara y'abantu cyane kugwanya ibiza aho bigeze aho ico kigo kuva ivyo cyaje cemereye Burundi cabishitseko kigatanga uburyo butari buke kugira ngo ibiza bishobe kugwanywa yaraje kuganira no mukuru w'igihugu cy'u Burundi anategura ingene ibigambi mikuru mikuru izoshigwa imbere aho bukera umukuru w'igihugu cy'u Burundi azoramutswa uburongozi bw'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika aho naho akaba ari mu kwezi kwa kabiri w'umwaka w'2026 baganiye rero ingene iryo shirahamwe rizoshigikira umukuru w'igihugu nkuzoba arongoye iryo shirahamwe ry'umwe bwa Afrika kugira ngo gisaga cy'amagara y'abantu gitere imbere muri Afrika
Impunzi z'abakongomani ziriko zirakirirwa muri zone Ndava muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura kuva mu ndwi heze zirahanzwe no kubura uburaro ibifungurwa amazi meza hamwe n'ubuzu bw'iherero izo mpunzi zihereza amazi zivomye mu nzuzi ziri kure yaho zakiriwe zikikeka ko zishobora kuhagirira ingorane abo banyagihugu basaba ubufasha mu gihe mu ntango zino ndwi mushikiranganje ajiru by'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yatangaje ko igihugu kidafise ubushobozi bwo gufasha izo mpunzi zaje zisanga izindi ziriko ziraho murengera mu makambi Jutan Iratuzi kuri uyu wa gatatu yashitse hakoraniye izo mpunzi hadutegurira inkuru ikurikira
abo banyekongo bahunga intambara iri mu buseruko bw'ico gihugu barabandanya guhungira mu Burundi ku bwinshi kwibarabara rya gatatu rya zone Ndava ubona uruja n'uruza rudasanzwe rwabo abikoreye intekera ku mutwe bari ku maguru abashika n'amakinga abari ku mapikipiki abazanwa n'imiduga icunzwe n'igipolisi n'abandi vyankira mu nzira kubera urugendo rurerure bagashikanwa n'abakozi bishirahamwe ritabari mbabare kwa huje bateruwe kunderuzo bose bakaba bashikira mu kibanza kiri aho nyene abashika harabaca batonda imirongo miremire kugira ngo biyandikishe ku bakozi ba leta b'ikigo kijeje iby'impunzi Onapra aho babaha udutike tubemerera kurira imiduga ibajana mu yandi makambi y'impunzi ari mu gihugu bamwe bakaba bahamaze iminsi mu buzima butoroshe aho nta muntu numwe aragira ica bafashije nkuko bavyemeza
Oyo wambaje kwaje kuri sati ne huronko twurariro umwana ntararari.
Bisigura yuko ngaha ta muntu numwe araba garukira ko ngo abaho ibyo kuri.
Ntawo.
Kugira baronke aho baryama baraciye amashami y'ibigazi bayubakamwo utuzu tumwe atani hema ririko barimvye nk'imeteri imwe y'ubwiherero isangirwa nababa mu mahema nk'atana hakikuje aho bagatinya ko bashobora kuhandurira indwara ziva ku isuku rike na ridya amazi agoyironka muri ico kibanza abenshi bagahitamo kuja kuvoma hanze y'ikambi aho bakaba batinyirira umutekano wabo bose basaba ko hoboneka amashira hamwe canke abandi bo bafashisha ivyo vyankenerwa mu buzima.
Jewe no saba abantu ndera hantu za kuba. Ikindi nshaka ubuhungiro gusa. Baduhe n'imfashanyo basi. Nindaro turara. Ni njya gusa.
Aha ngaha tukeneye twabuta mawese tuhaye turabura aho tugenda kwituma. Ntanzu turimo. Haritu shaka rero batuhereze icyo tujya batuhereze amahema twubake none turagire byose ko twasize tutayiyo.
Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana yaheruka guhamagarira abafashanya n'u Burundi mu iterambere gufasha leta y'u Burundi kugira ngo ishobore gufasha izo mpunzi mu byo zikeneye. Uyu munsi akaba yashikirije ko u Burundi bumaze kwakira impunzi zirenga 30,000 muri zindwi zitatu zirangiye. Izo mpunzi zikaba ziyongera ku zindi 90,000 bakwiragiye mu makamba 5 ari mu gihugu.
Radio Indundi Culture.
Abanyagihugu nabo babacanke bakorera hafi y'uruzi ya kuzi kizingwe gaca muri zone Kanyosha muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura nyene barasaba ko ibikorwa byo kubakira inkombe za ko kuzi byari byatanguye ariko bigahagarara byosubira kubandanya. Berekana ko ibyo bikorwa biriko biramara imyaka ine bitanguye ariko bitashoboye gukinga impanuka zose arico gituma n'ubu bafise ubwoba ku mazu ari hejuru ya ko kuzi ko ashobora gutemba umwanya n'umwanya. Kigo Obuha kijejwe gutunganya ibisa gara ani aco cariko kirarangura ibyo bikogwa gisigura ko ihagarikwa ryabyo rivana nihindagurika ry'ibihe. Umuyobozi w'ico kigo yamarasigura ko ibice bibangamiwe gusumba ibindi byatanguye gusanurwa. Diodone niyo yanzigamiye
urabona ko ahantu habangami
abanyagihugu baba canke bakorera hafi y'ugo ruzi bidogera iryo senyuka ry'izo nkombe zago ribandanya bavuga ko ariyo n'ubu amaze aguma abangamirwa n'ugo ruzi ibituma hari zishobora gusenyuka umwanya n'umwanya nk'uko aba ahabavyiga.
However, I want to have the command in the Zao, Zirikumanga,
Manga, Tara, Taranatar, Grafitori, and
the Limo. Our Korokoja. What I want to call Hanuavangami, Romvan Hinzo Ziggy, and it's
uyuwe afisa makenga kwa shuwela kuhasigu uzima mungi hata choko kwa
mgo wa wabubu nguruzi yogu uzui uruku bisengaha hijuru ya tumanga hijuru ya huanye rira hakuru kilayo nginzo uruzuwa zili hijuru nasa zikachaye na urabjuhu
abanyagi ugu wamulicho giche basa wakuizo mwembeza gozo suwila zigasa nungwa munuwaru mulizone Kanyosha bamensha kubi kogwa vjugu sanura inhoembeza go zari vizara tango jwe nikigo chigi ugu kijejo gutunga nyivisagara nuburaro obuha urongo yozone moyize habonimana yemeza kwa tarameshwa igituma ivyo bikogwa vyahagaze ari nasaba ababijeje gusura gutangura ivyo bikogwa kugira ntihagire ivyononekara.
Ubuhari yatangwe kwakora ariko ntuzi ingene bari babashize muri programme turiko turaraba bashobora gukora ubujyo bwinshi si bimwe twabwire bene igihugu ni muyumunganye ngo byoshoboka ahubwo no gutera kama nyene Obuha na leta bakurikiranire hafi bakore ataranonekara gose kuko kenshi iyo hamaze kubononekara twara ubujyo bwinshi gusumba bavyibutiye kubikora imbere y'igihe.
Kurayo makenga umuyobozi mukuru w'ikigo Obuhale Unidas nibigira yabwiye hajyo indundu kritire kwibikogwa byo gusanura ibihomoka bihagarara bivuye kuhindagurika ry'ibihe ivyo bituma ico kigo gisubira kugira ivyigwa bishasha ivyo navyo bigatuma uburyo bwiyongera kandi butaba bwarategekanijwe muri uwo mugambi. Uwo mutegetsi ariko arahumuriza kwibice bibangamiye abanyagihugu ibikogwa byo kuhasanura vyamaze gutangura. Tubibutse kugo ruzi ruca kwibara ry'igihugu nimero 3 rukaba rugabura quartier ya Gishyo muri zone Kanyo na kati ya Nyabugete muri zone ya Ruziba zose zo muri komine Mugere intara ya Bujumbura agace gato k'inkombe zago zikaba zasanuwe mu mpera z'umwaka wa 2021.
Mu bijanye n'ubutungane ubwe bw'umuhuza w'abarundi rubona ko mu gihugu hagikwiye gukomeza ingendo y'ugukorera mashirahamwe mu nzego zitandukanye zaba iza leta canke iza mashirahamwe y'abigenga kugira ngo abanyagihugu bashobore gushikiriza ibirego mu nzego zitandukanye atabwoba mu gihe kuri uyu wa gatatu hari haramutse hemezwa umugambi mushasha w'igihugu ujanye no gushikiriza ibirego umuhuza w'abarundi Emero Hantine Kanya naye yashikirije ku rwego rw'umuhuza rwasanze abanyagihugu bamwe batazi uburyo ibirego canke imyidogo yabo byoshikirizwa inzego zibijejwe maze batunganizwe bamwe mu mara hariko basiguye ko bafise ibibazo batinye gushikiriza ibirego byabo kukwanka kubizira Claire Kankundi
Uburyo bwo gushikiriza imyidogo canke ibirego nibizwi neza na bamwe mu banyagihugu nkuko bivugwa n'umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana avuga ko ibiro by'abahuza byaciye bitegura umugambi w'igihugu wo kubikurikirana
kuvyukuri abene kuko abarundi iyo bagomba gushikiriza imyidogo benshi ntibazi neza aho bashikiriza imyidogo hariho abajya muri sentare bidakenewe hariho abari kuja mu ntwaro ugasanga bagiye muri sentare hariho abari kuja kuraba abaje bisata bitandukanye usanga baje nko kumuhuza kandi hataragera birasaba yuko bomenya ngene inzego z'igihugu zikora
mu nama y'ukwemeza uwo mugambi cegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Caritas Burundi Patiri Alphonse Ntibayiruta aragaruka ku gutsinya kw'abanyagihugu ko bohava babihogwa ni mu gihe Patiri Canisius Sibomana icegera cy'umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi wo mu Burundi SECAB nawe agaruka ku gukenegwa kw'amahimiriza kubijanye n'ubwo buryo bwo gushikiriza imyidogo umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yerekana ko ivyo bica bigira ingaruka
ko umwene gihugu arajuragirika habe akajyo ko kugira ngo duhanahane amakuru ivyo kandi bica bifasha nuko numwanya wo gukora byo bikogwa cha bamuto hariho kandi nibisatu usanga bifise ibikogwa bimeze nk'ibisa ugasanga rero umunyagihugu yituye nkaho habiri ugasanga ni ingufu ziriko ziragira ubusa bariko bakora idosiye nyene muri CNDH gutufate kwa umbusu bandi kubakora iyo nyone
ariko guca himiriza kuzokoresha uwo mugambi kugira ivyo vyose vyirindwe na cane cane ko bizokogwa mwibanga
vyoba navyiza yuko hoba urwego rumwe ukaba ariko gwakira iyo myidogo yose ara makuru kenye rukamenya ngene ruyarondera kugira ngo abo basanzwe bari mu bikorwa ariko barakora nshaka kuvuga nk'abari mu vyerekeye intwaro n'abamashyirahamwe atari muri leta ko vyoguma mu rwego rumwe canke mu mugwi w'inzego mugabo zozigiye gutohoza ariko zitari mu bikorwa regizekisyo
umuhinga yateguye uwo mugambi Diane Mpinga Nzima amenyesha ko uwo mugambi uzozura hindugwa ukongegwamo bishasha bivanye n'ibizoza biribonekeza mwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi
hagataho igitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi cihaneza umuntu wese afitaniye amasezerano yo kubakana n'uwundi kugira yandi masezerano aya mbere atarahagarara nayo umukenyezi bisabwa n'imiburi buri kiringo c'amezi 10 yahukanye n'uwo bari bubakanye biciye mu mategeko kugira ngo asubire kwemererwa kugira yandi masezerano y'ubugeni ibibiri mu ngingo z'ijana na kabiri n'ijana na gatatu z'ico gitabo nyene turiko turabashikiriza bimwe mu bikigize muri no misi amashirahamwe yishinze kugwanya amabafatiye ku gitsina mu Burundi anegura ko abaye kudebukirwa mu nyigisho zihabwa abitegurira kugira ubugeni iribwirizwa kandi rirabuza abasangiye ubucuti kugirana ubugeni uraganishije ubugeni haho nyanzwi ngingo ashobora guhanishwa umunyororo uri hagati y'amezi 10 n'imyaka 2 ari sindayizeye
Mugihe abashaka kubakana bafitaniye ubushuti bwa hafi amategeko y'u Burundi ntabarekurira kubakana ingingo ya 198 yerekana ko abantu bamuka ku bavyeyi bamwe kurushika ku rugero rwa kane badashobora kubakana hagati yabo abahanya bageni nabo gushika ku rugero rwa kabiri mu gihe ubwo bugeni bwa bwasambuwe no kwahukana nabo nyene ntibarekuriwe kubakana ingingo y'ijana y'iryo tegeko yerekana ko no mu gihe umuntu yemeje umwana nk'uwo yavyaye ibyo bita adoption uwo mwana n'abakomoka kuri uwo yamwemeje ntibarekuriwe kubakana co kimwe n'uwo nyene yamwemeje na ingingo y'ijana na kabiri ivuga ko umukenyezi adashobora gusubira kubakana n'uwundi biciye mu mategeko imbere y'ikiringo c'amezi 10 yahukanye n'uwo batanguye kubakana uhereye umunsi batangarije ko ubundi bugeni butagifise agaciro nta urekure gushinga urundi rugatahukanye biciye mu mategeko nkuko vyerekanwa n'ingingo y'ijana na gatatu itegeko rigenga ingo n'imiryango rirategekanya kandi bihano uraganishije abageni ashobora guhabwa mu gihe yoba yabaraganishije harenzwe ingingo ziri muri iryo tegeko mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo ibiri dusanga gufungwa hagati y'amezi icumi n'imyaka ibiri amande ari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi mirongo ibiri arico gihano gihabwa uraganishije abageni hatisunzwe amategeko igihe umuntu abona ko hari gifashi kubifuza kugira ubugeni itegeko riratanga uburenganzira bwo gusaba ko buhagarara mu ngingo y'ijana na kane icyo gisabo gishobora gushikirizwa mu nyandiko canke ku munwa nk'uko bisigurwa n'ingingo y'ijana na gatandatu igihe ibirego bitanzwe basanze ari byo ubwo bugeni buba bukibaye gushika igifashi kivuye mu nzira nk'uko tubisanga mu ngingo y'ijana na cumi nayo mu gihe basanze ibirego bidafise ishingiro uwabishikirije aratanga indishi y'akababaro kuri abo baba bifuza kubakana nibikubatse biciye mu mategeko ategerezwa gukora nubuhe burenganzira afise ni kuri uyu wa kane
amashirahamwe n'imigwi itandukanye bikurikiranira hagufi ibijanye n'intwari ibereye mu Burundi binegura ibura ry'ubwigenge ingendo yo gukorera ku mugaragaro hamwe n'ingeso y'ubukingiranira ikibaba mu ikoreshwa n'abigitunga rusangi bikizingamitse inzira y'intwari ibereye mu gihugu aba bari bakoranijwe n'ishirahamwe ORICOM gishinze kugwanya ibiture n'isesagugwa ry'ubutunzi kuri uyu wa gatatu i Bujumbura mu ntumbero y'ikiringo c'iminsi cumi n'itandatu iryo shirahamwe ryahariye kugwanya igiturire abagize ico bashikiriza babona ko ibyo bidakuweho impinga ikiri ndende kugira ngo haboneke intwari ibereye n'inkuru tubaza Olivier Kwizera
muri ico kiganiro muhinga mu by'intwari ibereye yagarutse kubikeneye kugira ico gisata gitsimbatare mu gihugu Ernest Ndikumukama avuga ko gukorera ku mugaragaro biri mu bisahiriza muri ico gisata
umuntu atisunze ngo abantu akorere ku mugaragaro ibintu byose biriko birakorwa bimenyeshwe bagwanya igiturire intwari ibereye
umwe mu baserukiye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki yerekanye ko ukudahana vyiraye mu gihugu Jean Claude Bitsura ashikiriza ko biri mu vyerekana ko intwari bere igeramiwe
bere hariho Claude Comte asanga ni ibintu binyegejwe mu marché public ugasanga hariho kamwana wa mama gutanga amasoko ugasanga hariho donc ukudahana vyerekana ko intwari bereye itari ku rugero rushimishije rwifuza
Leon Singenda Kumana inararibonye mu vya politiki agaruka kugushigikirana mu mabi ya bamwe mu bategetsi ivyo bituma abanyagihugu batitwarariko
la loi de finance burya ni bwizwe ridasanzwe nicyo bwizwe cyo nyine mara umwaka umwe burya kubera ritogwa rero mu gipfungu bakubwira abashinga amateka bati mwebwe raba mushimwe rwanyu muzoronka ibisigaye mu byihoze bace batora uko nyene urumva rero bigenze mwe nuko kugira ngo uzoze kuvuga ngo byagenze gute ucusanga babashinga amateka y'abareta yaje ubutungane bakorera hamwe gasenyera ku mugozi umwe wo kurondera icyo rirenza gusa by'abanyagihugu ni
muhinga muri ico gisata Ernest Ndikumukama yasiguye ko hakwiye ubwigenge mu bisata bitandukanye
icyo kintu n'ukuri kitagiye imbere kizoshoboka
none intwari bere ninda zoyisimbataza
mu gihe hari iminsi 16 yo kugwanya igituri yatanguye kuri uyu wa mbere mu cegeranyo cashizwe ahabona n'ishiramwe mpuzamakungu bita Transparency International mu mwaka wa 2025 cerekana ko Uburundi buri mu bibanza 165 mu bihugu 180 ku isi bufise kandi amanota 17% mu kujya ibituri ishirahamwe gishinze kugwanya ibituri no gusesagura amatungo ya leta ribona ko abarundi bakwiye kuja kugira haboneke ibintu ufatirwa ko vy'intango vyotuma intwari bereye itsimbatara
Olivier Kwizera nti naha duciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza nshimiye ntabayegeranije hamwe na Mathieu habona Yesu yari kwatuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijoro ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana